murumva radijwe rya America ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radijwe rya America ivugira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye: muri Uganda, umudepite utavuga rumwe n'ubutegetsi arashaka kurega ibiro by'umukuru w'igihugu mu rukiko kubera ingengo y'imali igenerwa perezida.
Because the law does not say we should buy him clothes. We are buying him clothes of 350 million shilling, Uganda shilling, every year. Even last year, the same amount of money was provided.
Ibrahim Ssemujjunganda, umudepite utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda, ati kuko itegeko ritavuga ko tugomba kumugurira imyambaro kandi turayimugurira. Buri mwaka ahabwa miliyoni 350 z'amashiringi ya Uganda yo kugura imyenda, n'umwaka ushize yarayahawe. Mu Burundi, ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe byateye amakenga ko umusaruro ushobora kuba mubi. Naho umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco kuri iki cyumweru yahamagariye impande zirwana muri Sudani kurambika intwaro hasi zikayoboka inzira y'amahoro. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco kuri iki cyumweru yahamagariye impande zirwana muri Sudani kurambika intwaro hasi zikayoboka inzira y'amahoro. Yagaragaje ko ababajwe n'imvururu zimaze ukwezi kurenga muri iki gihugu. Imbere y'abari bitabiriye misa mu rubuga rwa Mutagatifu Petero, Papa Francisco yavuze ko ahamagariye umuryango mpuzamahanga gukora ibishoboka byose ngo ushyigikire imishyikirano muri iki gihugu kugira ngo umubabaro abantu bakomeje guhura nawo uhagarare. Intambara hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa Rapid Support Forces wirwanya imaze gusenya ibitari bike. Ejo kuwa gatandatu, impande zombi zasinyanye amasezerano yo guhagarika intambara mu gihe cy'iminsi 7 uhereye ejo kuwa mbere. Papa Francisco yasabye abantu kutamenyera intambara, yongera gusaba ko abantu bo muri Ukraine bakomeza gutabarwa. Papa yasabye Kardinali Matteo Zuppi kuri inama y'abasenyeri b'Ubutaliyani gutangiza gahunda y'amahoro yo gufasha kurangiza intambara muri Ukraine. Ejo kuwa gatandatu, umwe mu bakora mu byerekeye diplomasi muri Vatikani yatangaje ko Zuppi ahita abonana na Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, inzego z'umutekano ejo zarashe ibyuka biryana mu maso ngo zitatanye abari mu myigaragambyo mu murwa mukuru Kinshasa, bamagana ibibazo bikomeje kugaragara muri gahunda yo kwandikisha abazatora. Abigaragambya bari barakajwe kandi n'ibiciro bikomeje kwiyongera ndetse n'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu, aho imitwe yitwara gisirikare n'inyeshyamba zitavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze kwica abarirwa mu magana no gukura mu byaha barenga miliyoni. Abantu barenga 12 batawe muri yombi n'inzego z'umutekano imyigaragambyo yateguwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi igitangira. Amashusho ya video yafatiwe muri iyo myigaragambyo agakwirakwizwa ku mbuga mpuzambaga yerekanye abagize inzego z'umutekano bakubita bamwe mu rubyiruko, babambuye amashati, babatera imigeri, babakubita n'ingofero z'ibyuma. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ntibyashoboye kwemeza ayo mashusho. Gusa umuvugizi wa polisi Silvano Kasongo yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza ko abapolisi batatu batawe muri yombi kubera guhutaza umwana wari mu myigaragambyo. Yavuze kandi ko abapolisi 27 bakomerekeye muri iyo myigaragambyo. Minisitiri w'uburenganzira bwa muntu muri Congo, Albert Fabrice Puella, mu itangazo yasohoye ku munsi w'ejo yamaganye iyo myitwarire, asaba ko habaho iperereza ku bagize inzego z'umutekano bahutaje abigaragambya barimo n'umwana. Hateganijwe amatora y'umukuru w'igihugu muri Congo tariki ya 20/12 uyu mwaka. Byitezwe ko Perezida Tshisekedi azashaka manda ya kabiri, ariko hatangiye gututumba icyuka kibi mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, babushinja inenge muri gahunda zo gutanga amakarita y'itora. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabonanye kuri iki cyumweru na Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani Fumio Kishida na Perezida wa Korea y'Epfo Yoon Suk-yeol. Iyi nama yabahuje uko ari batatu yabaye mu gihe bari bitabiriye inama y'abagize ibihugu 7 bikize kurusha ibindi ku isi, G7, ibereye Hiroshima mu Buyapani. Uyu muhuro kandi ugaragaye nk'ikimenyetso cy'ubucuti hagati ya Amerika n'ibi bihugu ukomeje gutera imbere. Bimwe mu byo baganiriye harimo ikibazo cy'Ubushinwa bukomeje gushaka ijambo mu gace buherereyemo no hirya no hino ku isi muri rusange, n'icya Koreya ya Ruguru ikomeje gukangisha ibya nuclear n'ibisasu bya misile. Ibibazo uko ari bibiri byatumye Amerika, Ubuyapani na Koreya y'Epfo birushaho kunga ubucuti. Presidansi ya Amerika yatangaje ko bakuru b'ibihugu baganiriye ku byerekeye kongera urugero rw'ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'ibihugu, harimo gukurikiranira hafi no gukaza umutekano mu gace ibyo bihugu biherereyemo. Igihugu cya Mexique kirimo gukura abaturage bacyo ku mupaka wa Amerika n'undi gihana na Guatemala kubajyana kure mu rwego rwo kubabuza gukomeza kwirunda ku mupaka ibyo bihugu. Tim Harris Shimwe arakomeza.
Mu cyumweru kimwe kuva Amerika ikuye amabwiriza yari yarashyizweho kubera icyorezo cya COVID-19 kubasaba ubuhungiro ku mupaka wayo, ubu abategetsi baremeza ko umubare w'abimukira bashaka kwambuka binyuranyije n'amategeko wagabanutse ku buryo bugaragara. Leta ya Mexique yasaga nk'iyashyizweho igitutu, iragaragara nk'iyashyizemo ubushake mu kurangiza iki kibazo, aho iri kuvana abimukira ku mupaka ihana na Amerika ibajyana kure yawo. Iki gikorwa kirafatwa nk'uburyo bushobora gutuma iki kibazo cy'abimukira gitanga agahenge mu gihe runaka. Abasesenguzi ku rundi ruhande ariko bakavuga ko batizeye ko iba ari ibintu bishobora gukomeza. Ejo ku wa gatanu, Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu hano muri Amerika yatangaje ko mu cyumweru kimwe gusa havuguruwe itegeko ubu rwego rushinzwe kugenzura imipaka ruvuga ko abimukira bagera ku 4,000 aribo babarurwa ku mupaka buri munsi. Uru rwego dukemeza rero ko ugereranyije n'abagera ku 10,000 babaga bahari buri munsi yari intambwe ikomeye itewe. Mu minsi ishize ubwo izi mpinduka zari zitaragerwaho, habaga hari abimukira bambuka umupaka ku buryo byari nk'ihurizo rikomeye kubahagarika. Ubuyobozi bw'amazu yabakiraga bageze muri Amerika nabwo ubwabwo buremeza ko cyari ikibazo gikomeye cyo kubona aho babashyira. Abenshi mu bimukira bari gusubizwa inyuma n'abakomoka mu bihugu bya Venezuela, Haiti, Mexique, Nicaragua na Cuba.
Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mudusange no kuri Waishatu Radio yacu voa.com. Mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho kuri Facebook, Twitter, YouTube na Instagram, mudusange kuri @voaradio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Aye mu biyaga bigari cyo here muri Uganda, umudepite utavuga rumwe n'ubutegetsi Ibrahim Ssemujyunganda avuga ko agiye kurega ibiro by'umukuru w'igihugu mu rukiko abishinja kwica itegeko nshinga. Uyu mudepite aravuga ko ingengo y'imari ya presidansi ya Uganda iciye ukubiri n'ibigenwa n'itegeko nshinga. Nyuma yaho inteko ishinga amategeko yemeje ingengo y'imari y'ibiro by'umukuru w'igihugu y'uyu mwaka ikagenda amafaranga angana n'ibihumbi 94 by'amadolari ya Amerika ku myambaro ya perezida. Ibi biravuga ko hakoreshwa amadolari 269 buri munsi ku myambaro y'umukuru w'igihugu. Umunyapolitiki haravuga ko perezida wa Repubulika atari umukinnyi wa filime bisaba guhinduranya imyenda buri munota. Abashyigikiye ubutegetsi muri Uganda baramaganiye umudepite bakavuga ko yazanye iki kibazo mu rwego rwo kwimenyekanisha, barasaba ubutegetsi kumwirengagiza. Mugenzi wacu Peter Clote wo mu ishami ry'Icyongereza yavuganye na Ibrahim Ssemujyunganda.
You see, the Presidential Emoluments and Benefits Act 1998 outlines the benefits to the president and his family.
Hari itegeko rigena ibihabwa perezida wa Repubulika n'umuryango we ryo mu 1998. Ejo narimo mbwira inteko ishinga amategeko ko kumugenera ibirenze cyangwa biri munsi y'ibivugwa n'iryo tegeko ari ukuryica. Kuko itegeko ntirivuga ko dukwiriye kumugurira imyambaro, nyamara turayimugurira ingana na $350,000 z'amashilingi ya Uganda buri mwaka, na mu mwaka ushize hatanzwe amafaranga angana atyo. Turimo kumwemerera kugira ingore ebyiri z'umukuru w'igihugu, kandi itegeko riteganya inzu imwe. Turimo gutanga $43 million z'amashilingi yo gukoresha mu kwakira abantu no gukoresha ibirori, nyamara imihanda yo mu murwa mukuru yarasenyutse kandi iyo yahawe $36 million z'amashilingi gusa. Ongeraho $130 million z'amashilingi y'Imana agomba gutanga, $120 million zikoreshwa mu bikorwa by'amabanga. Ikibazo cyacu rero ni uko twumva tutakwemerera perezida gukomeza kogoga mu mibereho yo muri urwo rwego mu gihe ubukene bunuma mu baturage, kandi itegeko nshinga rivuga neza ko perezida agomba gukorera no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage.
Our concern was that we can't allow the president to swim in a luxury at the expense of the welfare of citizens. Yet the constitution says the president must work to promote the welfare of citizens.
Are you therefore saying that the presentation of the budget as requested by the State House?
No, nuravuga ko uburyo presidency isaba ko ingengo y'imari ikorwa biciye uko biri n'itegeko nshinga.
It is because the law on the Presidential Emoluments and Benefits Act.
Nibyo kubera ko itegeko rishyiraho ibigenerwa umukuru w'igihugu ryashyizeho hakurikijwe itegeko nshinga ryemerera president ngo rimwe akoreramo akazi mu mujyi wa Kampala n'indi mu mujyi wa Entebbe rinatondagura ibyo tugomba kumuha ariko ubu turamugurira imyambaro turamuha amafaranga agenewe impano agomba gutanga turamwishyurira umuriro w'amashanyarazi uruta kure ukoreshwa na rumwe mu nganda nini cyane zicura ibyuma hano mu gihugu umuriro ukoreshwa kwa president mu rugo urutu ukoreshwa n'uruganda runini cyane amazi akoreshwa iyo mu rugo ni menshi kuruta akoreshwa na dore ibyo nibyo nabwiraga abadepite ni ibiki president akora iwe bikeneye ingengo y'imari ingana ityo
That's what I was saying, Tarmin. What is it that the president does at the residence that requires this amount of funding?
Why is the opposition unable to stop this? If you said it's a...
Niba koko bibiciye ukubiri n'itegeko nshinga kuki abatavuga rumwe n'ubutegetsi bananiwe kubihagarika. Kuko hari abavuga ko mushobora no kubitwara mu rukiko rukagira icyo rubivugaho ariko bigaragara ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntacyo babikoraho.
Right now we are contemplating because I told the parliament
ubu turimo kubitekerezaho kuko nabwiye inteko ishinga amategeko ko amafaranga agenerwa umukuru w'igihugu akwiriye gutangwa hakurikije ibigenwa n'amategeko hadakurikijwe urutonde rutangwa nawe ubwe nibukije inteko ishinga amategeko iby'itegeko riteganya ntabwo babyumvise nababwiye ko iki gihe cyose bamaze barimo gukora amakosa ry'ubwanjye maze kurega inteko ishinga amategeko mu rukiko inshuro zirenze eshatu n'ubu ndimo ndatekereza kujya mu rukiko gushaka inyandiko igaragaza ko amafaranga arimo gutangwa kwa perezida anyuranyije n'ibigenwa n'itegeko bityo akaba aciye ukubiri n'itegeko nshinga
The budget has been approved on Thursday. So what's next?
None se ko ingengo y'imari yamaze kwemezwa bizagenda bite?
It doesn't matter. I mean, when Parliament amended the Constitution...
Ntacyo bitwaye. Inteko ishinga amategeko yavuguruye itegeko nshinga yongera abadepite imyaka ibiri kuri manda yari iteganyijwe. Nagiye mu rukiko kubiregera. Urukiko rwemeza ko kubongerera imyaka ibiri kuri manda yari iteganyijwe biciye ukubiri n'itegeko nshinga. Ntacyo bitwaye. Kuko ingengo y'imari muri Uganda ni itegeko. Icyo nzaba ndegera rero mu minsi iri imbere nuko inteko ishinga amategeko yemeje itegeko riciye ukubiri n'itegeko nshinga n'andi mategeko mu gihugu. Ibrahim Semuju Nganda, umudepite utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda. Igisirikare cy'u Burundi FNDB kirashinja televiziyo y'u Rwanda gutanga amakuru atari yo ku bikorwa by'ingabo z'u Burundi ziri mu mutwe w'iza umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Congo. Colonel Floribert Biyerekeye uvugira ingabo z'u Burundi yabishingiye ku kiganiro cyatambutse kuri televiziyo y'u Rwanda ku wa 14 z'uku kwezi aho umwe mu batumirwa yavuze ko abasirikare b'u Burundi baha intwaro inyeshyamba ziri mu mutwe wa FDLR na Mai Mai aho muri Congo. Eloge Welikaneza.
Mu kiganiro yahamenyesha makuru ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, Colonel Floribert Biyereke, umuvugizi wa FDNB igisirikare cy'u Burundi, yavuze ko abasirikare b'Abarundi bari mu buseruko bwa Congo mu ntara za Kivu y'ubumanuko n'uburaruko bariko bakora bisunze amategeko bahawe n'akarere ka Afurika y'ubuseruko hamwe n'igihugu cyabakiriye. Yavuze ko muri Kivu y'epfo ingabo z'u Burundi zikoranye n'iza Congo ziriko zikora ibikora inka, hakaba hari imihari y'inyeshyamba imaze kwemera gushyira ibirwanisho hasi, mu gihe yindi harimo y'Abarundi ihafite irindiro iriko irashwiragizwa. Yatangaje ko naho ingabo z'u Burundi zikora bigashimwa hari abaguma bazityoza babicishije kuri televiziyo y'u Rwanda nk'urugero. Yavuze ko ata abasirikare b'Abarundi bakorana n'imirwi y'inyeshyamba nk'uko icyo kinyamakuru ca Leta y'u Rwanda cyabivuze. Colonel Floribert Biyereke:
Birababaje kumva abantu bamwe bamwe bafise intumbero yo guhuvya abantu babicishije kumbonesha kure y'u Rwanda RTV bifatira mu gahanga ingabo z'Abarundi zikorera muri Kivu ya ruguru mu kuvuga ko zicuditse n'imigwi yitwaje ibigwanisho ko bayigisha kugwana bakabaha mbere n'ibigwanisho. Ibyo binyoma bashikirije ni igituzi kikomeye ku basirikare b'Abarundi bisanzwe bizwi ko aho barungitswe hose barangura neza ibikorwa bashinzwe ugwego gukwivuna bansi ku Burundi turabeshuje kwivuya inyuma ayo majambo mabi atawuzi ico agamije
izo vyagije avuga vyashikirijwe numwe mu batumire b'ikiganiro co kuwa 14 ku kwezi caciye kuri televiziyo y'u Rwanda cyakereke kibazo cy'umutekano muke mu buseruko bwa Kongo ijwi rya Amerika ryaronse agace vyavugiwemo kandi n'ubuyobozi bw'ico kinyamakuru buravyemeza
ariko nabaje muri kivu ya majyaruguru badiployinze muri territoire ya Masisi kuva ahitwa ikaruwa ukagenda ukagera imweso naho uyu munsi ibigwi bafite ni ugutoza FDLR nyatura no kubaha intwaro no gukorana nabo
ingabo z'u Burundi
niyo mpamvu president Tshisekedi yavuze Gabarone ngo habwo ibyo mvuga nk'ibi ingabo z'u Burundi nyamara izo ngabo z'u Burundi ziri muri East African Region of Force
rya Amerika ryashimye kumenya icyo ubuyobozi bw'ikigo cy'itangazamakuru rya leta mu Rwanda bivuga ko amaze ajyakura asasi imwe y'umuyobozi mukuru w'icyo kigo kizwi mu mfunyafunyo y'icyongereza nka RBA ntabwo ari igitekerezo cya leta y'u Rwanda canke RBA ni igitekerezo cy'umuntu giti ciwe kandi yabivuze nk'umuntu yigenga ibyo yavuze ntibisiguye ko bishigikiwe na leta y'u Rwanda canke RBA ahubwo yatanze igitekerezo nk'undi mutumire wese ashikiriza icyo yiyumvira niko bwana Simwe yatubwiye muri make ku murongo wa telefone Colonel Biyereke yavugira igisirikare cy'u Burundi yatatse ingabo z'u Burundi mu kiganiro yahamenyesha makuru kuri uyu wa gatandatu Uburundi bufite batayo zitatu mu burasirazuba bwa Kongo zibiri ziri muri kivu y'amajepfo imwe iharurwa mu ngabo za EAC mu gihindi ikora hisunzwe amasezerano hagati y'Uburundi na Kongo iya gatatu iri muri kivu ya ruguru mbere umucumwe wayo wafashe inzira y'ibarabara utizwa muhora n'u Rwanda kugira uhagere nk'uko Colonel Biyereke yabivuze abasirikare b'Abarundi baragirijwe akatari gake n'amashirahamwe hanyu hagati y'akazi na muntu uko bahohotera abanyagihugu bakanaherekezwa n'abagize urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mbonerakure muri Kivu y'Epfo imbere y'itariki ya 15 kwa 8 umwaka uheze imbere y'uko batangura kwinjira ku butaka bwa Congo ku mugaragaro ariko muri Kivu ya ruguru nta muntu ucanka ishirahamwe yari bwa bidogere Mbere na Antonio Guterres umunyamabanga mukuru wa ONU mu ntango z'ukwezi yari yashimagije ibikorwa z'abasirikare b'Abarundi mu gihe yari mu nama ivuga ku kibazo cy'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Congo mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura Ibi byagirije bije kandi nyuma yaho imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda iviriyemo gatosi inyuma y'imyaka irenga indwi y'ibyo bihugu bibiri byo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika birabana y'ingwe Uburundi bwiyunze n'u Rwanda mu gihe imigenderanire ikomeje gutituka hagati ya Congo n'ico gihugu leta ya Congo yagiriza u Rwanda kuba rushikiye umuhari wa M23 wasubiye gufata ibirwanisho mu mpera z'2021 ukifatira uturere twinshi muri Kivu ya ruguru intandaro yo kurungikwa yo kwingabo za EAC hamaze kuba amasezerano yo guhagarika intambara izo nyeshamba zigizwe n'abatutsi b'abakongomani zigahebera ibirindiro byazo ingabo z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ibihugu byo Burundi Kenya Uganda na Sudan y'Epfo nibyo kugera ubufise abasirikare mu ngabo za EAC mu buseruko bwa Congo Tanzania bifise yo bari mu murwi w'abasirikare b'imbangukira gutabara muri MONUSCO mu ngabo za ONU mu gihe u Rwanda rwakuyeyo intwaza ngabo rwari rufise yo gusa kubera kutumvikana na Congo ariko abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Tanzania mu ntango zo kwa kabiri mu nama yabereye Bujumbura bemeye ku bihugu byabo bizotanga inkunga y'amafaranga kuri izi ngabo za EAC ibyo Perezida Felix Tshisekedi yatigeze yanka naho yagirije mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda ko ari we yateze ikibazo cy'umutekano muke mu buseruko bw'ico gihugu kinini cyane cyo muri Afrika yo hagati Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Samaki pale.
Samaki zinakusa hivi.
Jambo mere, uko na samaki?
Kumu shoferi, ariko shoferi, uragenda uhagara hano hose ari kubera mafi gusa. Ahubwo sora yakura.
Vraiment samani merci. Mais eh, mina ona mwenye mina zoya uzie. Oh la la.
Heureusement kwa pa mama. Biko ai sasa. Nikiwazo kunene masamaki zangu za kawaida.
Ndaya kure. Nana yumuti wobona. Sasa, lakini kauka o nini? Esiko najua kama nikisinguruka. Depu, izo niote hapa kufrontere kote na hapa zenguruka. Nisha kosa tafas kuko samaki.
Uracha zunguruka, nimbu vandanyu zunguruka. Kandi ni witeze kuzibona. Mbega shao, buba chane tuzo tangura kubaza nyango. Mbega, ngu haja ngu hiwa jifi, ngu jari limeze gute ngu.
Banduku.
Leka kungora mungobu.
Kulikuwa nini?
Sizamu, sisi zimu humuro. Zira atu shinga nukutugirila na yudusa. Nukutukichishinzara, murikado kareeri.
Nini? Unasema mafisi, mayene ya muhumu ronjo ilikie kakula masamaki zote.
Tiko mbuka banyo muhumu robeja wanubishi, mavika kaza, uradi kibicha.
Ufuza ngechi mataa, hivyo binu vugura vizi koko. Hivyo binu nabu hivyo nukuri gosi.
Uitonde wa mkabo, usweru nukiri ndiri mga gusa, urami gani nhama yambako.
Aha, mina elewa sasa. Unajua juani ni batu ya muhumu roba likamata hii decision. Nijua kujivanje, juu batu ya rusangi balifungaka biashara bingi yake, ndoba muhumu roba kata jivanje.
Cha, hivyo minu buze sivyo na gato.
Alekawe.
Tuweza tulazineza yu ukara wanyabu ugobuga imipaka. Kugira ngo ni ubucuru zinibuba andanyi. Abanyabu ugona wanu mibi juju. Ibaze gukatigiti, ugihagazeko.
Esu kuna jisikia soko nonge. Au nasabu kama ni kuwapu.
Nonu ringahu ibaze ngodaguti. Bara kubeshe. Sayu kubalajika nukombuzukuri. Mwebuka manyabu gona manyamu humu. Mwese mwikunda.
Unasema nini?
Mwikunda.
Suseme kwanza nye batu ya rusangi venye mulenda bloke ma. Hakuna take kiko kinengea kichuruzo hata kimoya. Nye joba egoiste. Ona kwasa. Hukwa tuna shona mwonyoko na semu. Asha kuni shota kidole.
Hugo wenishuli.
Simu nanele. Mwepa
mwepa
mwepa mwepa
mwepa mwepa mwepa mwepa
mwepa mwepa mwepa mwepa mwepa mwepa mwepa mwepa mwepa mwepa mwepa mwepa mwepa mwepa mwepa mwepa mwepa mwepa mwepa mwepa mwepa mwepa mwepa mwepa mwepa
mwepa mwepa mwepa mwepa mwepa mwepa mwepa mwepa Mwese muri bamwe muri kunda nta kindi atari gushaka kutugirira nabi ngo ngo abanyarusangi twicwe n'inzara ariko mubiki imbuto biki imbere
ngo ngo kimbata wabiki imbere none twebwe twabiki njambwe none ho byagenda gute
nyiye mutaweka bindi bate munasema na shit babugo tunaweka imbo sasa
ibyo bintu uri kuvuga wahagara ku maguru yawe kuko ukabyemeza
neza cyane no byemeza ariko mwese nimumva impande muri twara gatwe muragahura na ntuze
Mwabantu mwateza amatwi nkababwira kuko ko nge ndumurobye ibyo ngiye kubabwira bizi koko
Ase nini?
Ubusa ntabwo mureba n'urushundo rasengura ndarufite. Ubu ngubu mvuye mu kiyaga ntabwo bahagaritse ubucuruzi bw'amafi. Ahubwo babaye bahagaritse uburobyi. Yaba abarobyi biusangi, yaba bamuhumuro, yaba babwo twese byatugiza ingaruka.
None mwari ko mwiyumvira iki kugira ngo mufate ico cemezo? Ntimwiyumviriye ababeshejweho n'uburobyi? None twe twacuruza amafi dukuye he nimba uburobyi bwahagaritse.
Madame niko pamana we. Bagwambiye sababu.
Twe turi yanze se. Uburobyi bwahagaze kugira ngo umusaruro w'amafi wiyongere. Mu gihe kiri imbere twari kuzagira kibazo cy'amafi kuko ndutwana twose baturubaga ugasanga mu isoko turuzuye none samafi niyongera ntabwo ari inyungu kuri twese duturi mu paka mwabantu murumva zo kunyaga dukomeza twitane ba mwana tudakwiye kwakira cyo nakemeza kuko twese kidufitiye akamaro
nanjye mana nilikwami na kyo samaki mino none bananipatiye ku mandugu uma bitu bakidogidogo masambaza bina curisa
kuko toya rwose mu isoko wasanga gaturi mu pe
sasa juani ni sasa bale binirwana uziya ba bakliye bangwa kunyambia karezo
nukure henda kurahira mu bantu ducuruzanye nta numwe yarafisi ayi makuru nibwo bucuju bwa mbere kutagira amakuru nyayi nkubi yo dutangura kugwana dutana kwimyikomo duhana ingumu namakofi
ahubwo sasa sibyo mwari mutangiye sahubwo
abakiriya banje bose bacha bamba ko kubera ntangwe kugwanira mu ibarabare
Sinjoire mama nani mama
Chari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac
Combo taxi ni buri wa gatatu na buri cyumwe rwara saa 12 na 20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique
Inzi bo mu ntara ya Makamba baravuga ko umusaruro utazaba mwiza imvura nyinshi yatumye imyaka cyane cyane ibishyimbo n'imboga bitera neza abahanga mu byerekeye ubuhinzi barasaba abahinzi gushoka ibishanga kugira ngo hatazavuka ikibazo cy'inzara inkuru ijwi rya Amerika yatiguye ifashije abanywanyi bayo mu Burundi turagezweho na Thierry Vendayishimiye
Ushite mu mirima y'ibiharage imwe mu ntara ya Makamba usanga no kubagagwa itabagawe bene yo bihebuye kare kwa tamwimbu izobaha bahitamwe kuyirekera mu ishamba yindi nayo usanga ibiharage byabaye birebire ariko atamikerera myinshi bifise hari n'iyindi mirima icikiriwe yari fisi shugwe ariko imvura icicika itarazana imikerera mu misozi ya Muresi na Siza i Makamba bakunze kurima imboga usanga naho nyene bihebuye ye. Rengarenga amashuni ntore byaranyitse kubera imvura nyinshi yaguye mu kwezi kwa Ntwarane na Ndamukiza. Umuntu yo hava yibaza ko ari ugutituka kwisi ariko byavuye hanini ku mvura yaguye ari nyinshi bituma ibyankenerwa by'igitegwa bimanuka mu kuzimu kure aho imizi idashika ngo ivome igaburira igitegwa. Kubari umuceri nabo abateye kare imvura nyinshi yatumye umuceri ugwa hasi kandi weze. Abateye batebye nabo muri Ruhuhuma imvura icitse umuceri uyangitse kandi arico gihe warukeneye amazi menshi. Uyu ni Barenga yabo Sylvia umurimyi w'irengarenga.
Irengarenga nazo nyene zaratumwe n'imvura nyinshi zica zirabenja kome buzapfuye ntacyo nzeramwo.
Ndayisaba Mary wo mu Kayogoro Kamabanda yarimye ibiharage birembegwa.
Ikicanye n'ibiharage nacyo urazi imvura ibaye nyinshi biraguruka ibiharage biraguruka kandi turiko turabibona imyimbu no mwaka ntigenda neza ariko nk'ibiharage hamwe barotorora handi naho ntibatorore urabona ufise nk'ibivi bine bivi bitatu ntuterera rimwe hari ikivi gihomba n'ikindi cunguka.
Eka nabarimye ibiharage by'ibirundi icizere cyo kwimbura sikirenga. Ndi kumana Mose wo kumutumba wa Makamba.
Kubera urabona nk'abantu twoba bateye ibiharage by'ikirundi by'ibirundi by'ibirundi navyo ntibikeneye imvura nyinshi ariko iyo nka imvura yabaye nyinshi ibiharage byatangura gupfa.
Kubijanye n'igitegwa cy'umuceri kirema mu mwonga naho nyene abarimye ntibizeye kwimbura. Ndayisaba Mary.
Umuceri imvura yabaye nke amazi yabaye make urabona nk'imiserege yarasivye amazi rero ntiyaba yagishika neza muri ya maparasera nico gituma rero imiceri no mwaka nta mwimbi w'umuceri.
Barenga yabo Sylvia abona ko ubuzima butagiye koroha.
Ko ndabibona kubera iyo mirima ipfuye kandi ariho narinze buraro n'uburamuko nta kundi mbona mbona ta kintu inzara gusa niyo izotuma yiyongera kubera iyo mwimbo ipfuye kubera imvura nyinshi.
Uwo mwiheburo awusangiye na Munezero Telesforo umuhinga bijanye n'uburimyi.
Abantu bari bijukiye kurima gose ariko urabona yuko ariko barahangana n'ibihe bitoroshe bisigura yuko kumbure kubera imvura yamaze iminsi igwa ubiravye no mundi bihagije ibyari byeze biriko birabora ibyari bitari bwere navyo bigira kumbure bicikirirwa na kwimvura igiye henshi kumbure ibiharage bikirishugwe isigura yuko zaba dusanga taronse umwimbo kwiye.
Ibyo byose rero ndi kumana Mose abyagiriza imvura yaguye nabi.
Imvura y'umwaka yari yatanguye igwa neza bona umwimbo umeze neza ariko umunyuma nyuma muri aya mezi abiri y'inyuma imvura yabaye nyinshi kandi n'umwimbo tubona urononekara.
Ariko rero si bitegwa byose bitazotanga umwimbo mwiza. Umuhinga mu by'uburimyi Telesforo Munezero.
Imvura yabaye nyinshi hari ibindi bitegwa tuvyamira mu kuzimu dufate nk'imyumbati, amateke, ibitoki n'umuceri byatumye kumbure navyo nyene kumbure umwimbo uzogwira nako vyovyo birakunda amazi menshi cyane.
Uwo muhinga ati abarimyi barime muci kugira ngo bazoronke ibiharage.
Icokorwa nuko abarimyi abenegihugu muri isezo igira gatatu yimirije bo kwijukira kurima mu mwonga bakarima ibiharage, ibigori, indirengarenga, intore n'ibindi kumbure bidasaba imvura.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aheruka gutegeka abarundi ko muri rino ci umujyango wose wori ma ukavomera umurimo ungana na metero 20 kuri 10 kumutumba mu ntumbero zo kugwiza umwimbu.
Muci umuntu wese ategereza kugira umurima muhira atari mu mwonga muhira basa karima kangana ni metero 20 kuri 10 gusa nibishoboka. Amatafari yo ntimwirwa muravoma amazi yo gusatura amatafari ngo nanirwa kuvoma amazi yo kuvomera utuboga arya meza atatu tumara twicaye ngo ni muci arya dutegereza kuyariha.
Ari kumuturama n'ugukingira ibidukikije.
Ikindi nacyo gikwiye gukogwa abantu ari ikintu turiko turafata minenegwe ni kinavuze kiri hindagurika ry'ibirere n'ugutera ibiti byinshi kugira ngo kumbure aya magaze ya effet de serre lo sahero CO2 ahero metane n'ibindi bituma kumbure biduga mu kirere byonyowe n'amababi y'ibiti bigatuma kumbure rihindagurika ry'ibirere imvura igwa neza kandi ikagwira ku gihe.
byinshi kubu ibiciro by'ibifungurwa nkenegwa mu miryango biracari hejuru nubwo haheze amezi atatu bimbuye ibigori ikiro kigeze ku 2600 ici biharage kigugu 3200 canke 3400 umuceri uracari ku 3800 ugugwa make na ikiro cifu y'imyumbati kiracagugwa 2800 bamwe mu babidandaza babona ko ibiciro by'ibifungurwa bizobandanya biduga kubera umwimbu utabaye mwiza
nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba nahatu yasoreje ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika kuri mikro ngari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe.